Turashimiye ko mwandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunzi muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio y'indwi muri kumwe na Jewe Diane ni nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga. Muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuba twumva muri mu Rwanda. Ku isi hose turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com, adresse ya Facebook yacu, YouTube, Instagram na Twitter Radio X ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Njyewe ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro mwabyumvise ni muri isanga. Twabahaye ubutumwa kuri Facebook yacu aho twabwiye kuno munsi tuza kugura amatelefone kugira ngo tuyage. Muri benshi muramu bidusaba mukatubwira muti turakeneye ko muduha umwanya ukwiye kugira ngo tuze turayaga, mutubwira amakuru avugwa iwanyu, aho mugendera, aho mukorera. Turabisamenyesha amakuru batandukanye bari mu ntara zitandukanye z'u Burundi, aho hari abakunzi b'Amerika ni badufasha kuronka amakuru ngaho. Intara zitandukanye z'u Rwanda, muri Congo, muri Uganda, muri Kenya baratubwira amakuru, ariko hari amakuru yandi ushobora gusanga ari kugatumba ubako kugacimbiri ubako tutamenye aho ukorera, aho ugendera, aho waciye. Uratubwira ayo makuru kugira ngo dushobore kuyamenya. Hanyuma kandi hariho n'amakuru na twebwe twagiye turabatangariza haba mu bisata vya politiki. Nk'ubu inkuru yeze ni ugutembagaza ubutegetsi bwa Niger. Hari bitandukanye bivugwa mu by'ubutunzi mu gihugu cy'u Burundi, ikibazo cya ruswa, ikibazo cy'ikenagi bitoro, ikibazo cya abatandukanye bazira amajambo bavuze. Hariho nk'umupolisi yavuze ko igisata cyo gutanga impapuro zo kugendesha ibitandukanye miduga n'iki kirimo ibiturire ubarapfunzwe. Ikintu cyose bawumva twagutangarije amakuru atandukanye haba ku Rwanda, ku Burundi, hirya no hino ku isi. Akanya ni gwanyu, isaha yose twayibahebeye kugira ngo mushobore kutubwira ayo makuru avugwa ayiwanyu. Turaza rero turanyuzamwo ducishamo n'uturirimbo kugira ngo tubaherekeze turi muri benshi mutwumva muri mu miduga muri ko muva mu ntara zitandukanye haba mu Rwanda haba hehe. Turabaherekeza tubafasha kugira umunsi mwiza ku Ijwi rya Amerika. Uwa mbere dufise ni Fabrice Ikaze.
Murakoze. Mfatiye aho merereye amakuru ahavugwa.
Aho herereye ni hehe kwanza?
Ndi mu rushuri muri komini Sare muri province Bujumbura, abenshi bita Bujumbura irari. Fatiye ku makuru ahavugwa, ivyo mbona ni kenagi isukari, iduga ry'ibiciro, ibura ry'ibitoro, ibura ry'ibinyuka vya Brarudi. Reka muri make vyaduteye umutima uhagaze mu gihugu c'u Burundi.
Tubanje kugaruka kuri reka mvuge kuri ico cike na ry'ibinyobwa bitandukanye vya Brarudi. Hariho abavuga ko nko kuronka nk'amafanta arimo za citron za coca bisigari nko kuronka umuzi wibuye mu gihugu c'u Burundi, mugabe aranadugije ibiciro. N'inyuma yo kuduza ibiciro ivyo binyobwa ntibiboneka ga Fabrice?
Biragoye cyane kuronka ibintu by'amafanta. Kuronka ibintu by'amafanta ni ikintu kigoye cyane, si ukuvuga ngo byaruze ngo byakiye biboneka. Biragoye cyane ubuzima bwo mu Burundi burazinze cyane.
Abegereye ubutegetsi aho mugendera abatwara imitumba itandukanye, iyo mubibamenyesheje babishuriki?
mbo abatwegereye ntako batagerageza ariko abadanaza nabo kuba bacha bakora bahomba abadanaza bavati sitwebwe twe dukora ku giciro cya Brarudi eka muri rusangi ntacho babishyurako
ugasaba iki inzego zitandukanye
twebwe nico dusaba inzego zitandukanye ego barabidugije nibabituronse biboneke biboneke none bagiye kubiduza bice byongera kubura icyo dusaba inzego zitandukanye nuko bo bigira bikaboneka bikaboneka nka twebwe usanga twereza gafana cyagogwa cyane twe twari tuzi yuko babidugije bica bishobora kuboneka ariko n'ubu byacyari umuziruye
no kwihangana no kwihangana hari umwe mu batwandikiye yitwa Piatus Minani atubwiye ngo izuba ibujumbura ni byinshi cyane aho mu rushubi naho byifashe gute
asanaha mu rushubi ni byinshi cyane kweri kandi yarenze cyane ni byinshi
ibitegwa mubona muzo kwimbura mugeze mu cyahe kiringo cyo kwimbura no gutera
bo ubu tugeze mu irima ryiki irima ryiki twahantu bita mu myonga baravomera hacyakoreshwa ibintu byo kuvomera abandi bariko barima ku misozi n'ibitegwa bimwe bimwe by'imboga byo munsi byo muki bamwe baratanguye kubitera baravomera abandi bariko barima icyo bita gukwaya bariko barimira impeshyi
nuko rero urakoze cyane Fabrice ngaho mu rushubi abanyarushubi turamukirize ku ijuru rya Amerika tubafise ku mutima
arege murakoze cyane ijuru rya Amerika turabashimiye cyane kuba mutuba hafi
ego mbwa imbere yuko ndakurekura ariko mbanze nkwibarize hari amakuru avuga ko ingwara ya gasama yongeye gutera mu bana mu rushubi bimeze gute
bo je nkaho nabamerereye ntayirashikaho sinzi nk'ahandi
nuko urakoze ugire umunsi mwiza rero
namabwiye ijuru rya Amerika mu gihe umunsi mwiza
telefoni ya kabiri iriko Ladislas ikaze ku ijuru rya Amerika no muri isanga dusangira ikiyago
ego
uherere he Galadisla
yewe ubu tuvugana ndi mu Burundi mu ntara ya Cankuzo muri komini Gisagara neza neza ku murwa mukuru wa komini
Cankuzo havugwa make
Cankuzo ni umutekano kweri meze neza turashima
ikibazo c'abana baja kudandaza muri Tanzania bakoreshwa ibikorwa birengeye urugero bacenga mu mezi ya Cankuzo carakemuwe
bo je kwese no vuga neza sino kwemeza neza ko ico bibazo mu ntara Cankuzo kihari kuko jewe nubwo ndi umwaka yandi mu Cankuzo siho nahora nahora i Bujumbura no kuvuga aha mu Cankuzo ntabyo no kwishyura ko ntabyo menyereye neza
yego yego nuko rero hama amakuru tuzaniye mu Cankuzo n'ayahe
wa mu Cankuzo ngari cyangwa se ngari mu Gisagara mbona bimeze neza abantu batuje ariko imirimo kuri kwamwe mbona umenga ibintu birangiye bimeze neza muri rusange nta ngorane yego
nuko Fabrice yatubwiye kenagi ibitoro aratubwira kenagi isukari kenagi ibinyobwa vya Brarudi harimo cane cane amafanta vyaradugije ibiciro mu misi yahera ariko arabakomeje kumvikana bavuga ko bita ariko birabashikira batashobora kuronka aho babikura ku madepo atandukanye ya Brarudi Cankuzo ho vyifashe gute murabironka
kenaho mperereye ngaha iwacu mu Gisagara ho ndi ego ibinyobwa vya Brarudi karorero biraboneka muri abone kamwe nabi nabi cyane byaraduze ariko abantu ntabwo nkanyine nk'uko babyifuza biraboneka mu kanya gatoyi hari akanya bikabura bo sinovuga ko bihari kwese irakenye kuko abantu ntabwo nk'uko nk'uko byategerezwa byaradugijwe byinshi ndani nubwo byadugijwe byaduhe n'ibiri hahe mbona umengo kweri kuronka no bireke atari ikibazo zifite hasi nk'imodoka irizanye mu guharura umunsi umwe biba biheze hati ya kanya ikatiza haheze nk'indwi yashika bikaba biheze ukaba niyo binikira abantu barabikeneye cyane ariko ntabyo baronka bo ngira ngo nubwo bodubije amahera gusumba petete bona biguze ariko ntiboneka kure ntiboneka
ni kwihangana aho mu Cankuzo bwa Ladislas nimba atari banga ukora mu Gisata nyabaki ibyo urimo n'ivyaha
bo nkubu jewe na ndi umunyeshuri musanze ariko mu etudiya
uracaga
muri vyatis
uraciga wiga kuri kaminuza
umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi
ubu rero uri mu karuhuko
turi mu karuhuko barindiye nyine Umuhimbu.
Mhm.
Ego.
Uwiga mu gisata nyabaki.
Bo niga muri mu gisata cy'imibano. Bo ni muri faculté de lettres sciences humaines département de sociologie anthropologie et de sociologie kumutanga.
Eh. Campus ya Mutanga.
Eh campus ya Mutanga muri Bujumbura mere.
Eh. Hari geze muri 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 kaminuza y'u Burundi ko binjiranamwo abanyeshuri kwera hari habatevye kwiga abatevye kwinjizwa mu mwaka bagitangura ugasanga winjiye imbere injiye kuwundi bariko bigena hamwe ubu byarakemutse
bo nitwabona ko yakemuka neza n'ubu nyene usanga imyaka yinjiranamwo kubera hari satusanga byikwe abike bayinjiranyaruka n'ubwo ko yakare gunyishwe neza kwera n'ubu hapa mwezi mwanzo abantu bataraheza mwaka w'ishuka dutangura bataraheza n'umwaka wa mbere cyane n'ubu gatari n'undi n'ubwo bakutakire gumuke neza
bica bigenda gute none abigisha byitwaramwo gute kuko urumva ari haba bamaze gutangura abandi bakabinjira ko ugasanga umwaka n'ubwo uri kuragenda ari habinjire ku bandi abigisha byitwaramwo gute
bigisha nyene bakora uko bashoboye kwe bakora uko bashoboye akigisha aho umwaka watangwa aho utatangura bakabarabinjira nyene kana n'ishuri twana bigiye twaye twaye nyene umwe utanga umwaka utanga abandi utaratangura turarindira nimba atatu kaze turarindira aho hato hato namagara tukatangu
Nuko urakoze rero Ladislas ngaho mucankuzo tukwifurije ibiruko byiza mukurindira kudosura gutangura urundi mwaka kuri kaminuza y'u Burundi igisata uri mukurigira ko kuri Mutanga. Urakoze cyane. Eric nawe uratwumva?
Yego ndabumva.
Uherega Eric.
Yabemereye
mu majepfo y'u Rwanda havugwa make.
Alabugwa izuba gishye turatura amahoro. Mugabo turashima genda umudandaza mugabo iyo izuba ryatse abakiriya barabura.
Udandaza uduki.
Dandaza ikiyosike.
Irimo ibiki?
Irimo imyenda, impuzu n'ibirato.
Ukwihangana hamba vuye ugo ruzuba rwinshi ayandi makuru avugwa ngaho uherereye naya
makuru avugwa ngaho ni amahoro n'impore no kuri kwa Mungu nta gikuba gihari cyaciye turashima n'ukuri ubuzima ni neza mugabo akuru nayo rugomo rwanga mugabo no kuvugira kere kwa wifise ukamuha amahera akakuvugira mugabo nabo vugize bugiha
urugomo sigura gato
urugomo nta buvugize bugiha no gukubisa kugira akuvugire biba ngombwa ngo muha amafaranga
ugukubise biba byagenze gute ngo murinde mugwana hama ukamwiteka ko aza kukuvugira
hari ukuntu urugomo ruvuka nk'iwawe n'ikiyosike wabasohora bagukubita bikaba ngombwa n'umuyobozi wa jije bikaba ngombwa ubanza kumuha amahera
kugira ngo ashobore kukuvuganira
yego tukaba twifuza rero ko ibyo byacika burundu abantu tukaba umwe nimba hari uhohotewe bakamukurikirana nicyo ngicyo nagira ndakubabire
urakoze urakoze Eric ugira umunsi mwiza kandi tukwifurije kwinjiza ibyashara muri urwo rudandaza urimo akazuba nako no gucunwa amazi menshi ntuhave uherekwa n'amazi mu mubiri
oya n'igihe na wakinoba
ariko no kuca ubyitwararika iby'amazi urakoze Eric ego ushobora kuba ucugurura radio yawe tukubwire kuri kumva ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turiko twakira amatelefoni y'abakunzi b'ijwi rya Amerika aho bariko ratubwira amakuru avugwa aho baherereye nawe we urashobora kutubwira amakuru avugwa aho uri ukaba ufise agatelefone kawe urashobora kutwandikira kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu uduha numero ya telefone natwe tukakwihamagarira gucyo tugasangira ikiyago. Ivan Buravan mukaririmbo kiwe Big Time kabashike kunyota mwebwe mwese muri kumara twumva na mahombo ngonigachegache agasigaye ngonigachegache okay mse kamere barura karura na tukarura tukamire reka nono
The energy keeps chasing. Nego mbono rukundo na ene avizarko. Ziva kumana kuko ngumuntu ngisimba nabibasha rekata.
Karirimbo ni Big Time aka muhisi Ivan Buravane aka karirimbo hamwe n'izindi nka Yesu kari mu turirimbo twanyuma Ivan Buravane ya sohoye imbere yo gushengera mu mwaka uheze umwaka uzoburumanye umunsi kuyundi kwa kane uza azwari genekerezo rya 17 Ivan Buravane ashengeye yahitanywe n'ingwara ya cancer uturimbo twe dutandukanye rero nibaza ko turiko turafasha kugira ibihe byiza aho muherereye turabandanya twake n'amatelefone y'abakunzi b'ijugya Amerika kugira ngo batubwire ibiri ko biravugwa aho baherereye Idrissa ikaze ku juge Amerika.
Murakoze neza munyamakuru mwiriwe neza.
Twaramutse kandi turaza no kwirirwa.
Yego.
Yego.
Mereriane Kigali mu Rwanda.
Mhm. Amajahe.
Yego. Mereriane Karuruma Beramvura.
Mhm. Nukorera yavugwa ngaho Karuruma.
Mwira Karuruma mu Kagera muto na Toyota Rwanda.
Mhm.
Yego no kuvuga mu buzima busanzwe ni Kigali na kibazo dufite.
Mhm.
Mutekano byose buzima bwose na mutima mu ruhare.
Mhm. Kuri
yego.
Mhm.
Usibye ibintu kuso ko gusaba ihenze.
Mhm.
Na kindi kibazo urege ariko turasaba Imana bizagabanyuke urebye isukari igeze ku 2000 kilo.
Mhm.
Biragoye cyane ari nabandi nyine batishoboye nyine batagwa isukari dusaba ku isukari yagabanyuka nyine nabo bakabasha kunywa icyayi nyine
iyo uvuga ngo isukari
ikabugiheze
Iyo uvuga ngo isukari umuceri birahenze byavuye ku mafaranga ngahe mu kiringo kingana gute bija kurangana?
Urebye ubu no muri corona ngo byahendaga cyane ariko nyuma ya corona byaje kwikuba kabiri byarahenze cyane. Ntabwo tuzi cyabiteye natwe. Tukaba dusaba n'ubuyobozi bwacu ko twareba ko ibiciro byakomeza kugabanyuka. N'ibyo leta yadukoreye twashimye yarabigabanyije, ariko hari n'abacuruzi banze kubigabanya nyine bakajya babihenda cyane banabitangiye bakabifungirana.
Kwihangana. Ndumva inyuma yawe hariho abariko baracura canke bimeze gute? Uri kwibaza.
No kuvuga ngo ngiye ndumutekinisiye nkora mu Kagera ndagorora gatira n'amarangi. Yego.
Nuko reka tukurekere rubandanye utera iryo rangi wumviriza ijwi rya Amerika. Turazi ko bibafasha iyo muri komora twumviriza mukora ubuzi nk'ubwo. Idrisse arakoze.
Biradufasha cyane kandi tuba tunyuzwe n'amakuru mwa mwaduhaye.
Yego.
Tuba tubashimiye cyane kandi turabakunda.
Urakoze Idrisse ngaho mu Rwanda kazi keza.
Yego, ikintu mbasaba ni kimwe n'uko mwashyira muri groupe ya WhatsApp kugira ngo tubashe kuganira.
Muhinga Bwijima baza kudufatira nimero yawe hama turakurungikira winjire. Ntawe twinjiza ariko dufise ico bita link tubaha mu gafion dako hama mukwinjira muri izo groupe.
Yego, ndabasabye muze kubinkorera.
Urakoze. Ubwire umunsi mwiza Idrisse n'akazi keza.
Yego, murakoze cyane.
Ku murongo wa gatanu uriko Norbert. Norbert kaze ku ijwi rya Amerika.
Yego, ikaze.
Yego, urakomeye Norbert.
Urakomeye cyane.
Natwe turaho turashima. Uherere he?
Manyanguru y'u Rwanda mu karere ka Rurembo.
Amakuru tuzaniye n'aya
ndere nandare tubashimira n'ijwi rya Amerika. Bamwafashe umwanya mwiza nk'uwo wo kugeza ijwi rya Amerika abakunzi bayo. Kurahare hari rimwe twagisaba akarere karabiduhaye. Yanahekerero nigeze kubabwira cyari kimeze nabi cyane. Ubu bari kukigusanira. Bategezaho amashanyarazi n'ibindi bintu byose byiza by'iterambere bitugeraho, ariko hari ikibazo cy'umuhanda nyine kitameze neza. Tu
umuhanda wahe?
Ni umuhanda nigeze namwe kubabwiraho Gaseke Muyanza.
Yego, ndibuka ko hari ikiganiro narimo jewe nyine urabivuga. Nta kirahinduka kuva kiriya gihe?
Nta kintu kirahinduka.
Abayobozi bavuga ku iki?
Nta kintu batwizeza ntacyo, kandi bimaze igihe kinini ubuhahirane bwarahagaze. Urumva rero ko ari ikibazo.
Ariko iyo uvuga ngo ntacyo abayobozi bakwizeza, muba mwabegereye mukabibabarira?
Ndabitubwira, ahubwo nibishyirwe mu ngiro.
Bakababwira ngo ntacyo bari bubikore ko?
Baratubwira ati bizakorwa ariko ntibikorwa. Umuyobozi wese uko aje bikarangira gutyo.
Ino radiyo yumvirizwa n'ingeri zose z'abantu, harimo abayobozi n'abaki. Ongera wibutse uwo muhanda aho uherereye n'ikibazo aho kiri ku mburengira ngo hari ushobora kuvyumva ubutumwa bukazogera ico buvyaye.
Igice kinini kidakoze ni cyo mu karere ka Gicumbi, ariko iruhande rwakoze. Ubwo rero turasaba wenda inzego nyine kuba badufasha nyine ukaba wakorwa byaba byiza. Kuko umuntu ari mu bwigunge bukomeye cyane, kuko dore imbogamizi zo kubura uko tugeza umusaruro wacu ku masoko. Ugasanga rero ni ikibazo gikomeye cyane ku muturage cyangwa se ku mushoramari ushaka kunyura hasi kugira ngo ageze ibihingwa aba yageza ku isoko.
Nuko Norbert urakoze kongera kutusangiza amakuru avuga aho uherere.
Ariko hari ikindi nayo mbasabe, hari ikiganiro mwajyaga mushyiraho ku ijwi rya Amerika cyo gusuhuza abantu.
Cyo gusuhuza?
Byaragenze. urabye
ni ivugururwa ry'ibiganiro byacu bitandukanye ndazi ko icyo gihe hari mu kiganiro iwanyu mu ntara
yego
ariko reka tuzoshikirize abatwara kino gisata ko hariho abenshi bakunze kuvuga ko uyu mwanya wabo kuramukanya bawukeneye kugaruka hanyuma tuzoheza turabe uko babikemura mu buyobozi bwa kino gisata urakoze cyane Norbert ugira umunsi mwiza n'akazi keza yego Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacari mu kiganiro muri isanga ikiganiro muri isanga cuno munsi duhakaryo twahaya karyo abakunzi b'Ijwi ry'Amerika baherereye kugira bashobe kutubwira amakuru avugwa aho muherereye aho mugendera ivyo twabatangarije ni byinshi ku Ijwi ry'Amerika ariyo politiki iri kwiragenda ukutandukanye muri Niger aho ubutegetsi bwatembagajwe hariho ibitandukanye mu gihugu cy'u Burundi vyerekeye ubutunzi vyerekeye imibano politike ahatandukanye mu Rwanda n'ahandi akanya ni gwanyu mutubwira amakuru avugwaho muherereye mwongere mugira ico mutangaje kuyo twabashikirije
Don't worry, I wanna let you know, you know you're my only, I will never, never let you go. I don't believe, baby give me your body to feed up, my baby too, now we don't think you like this in trouble. Mama,
I call you daddy, I call you pop, I know you like it.
Ijwi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda twacari muri muri isanga Norbert ikaze muri muri isanga dusangira iki yako Norbert uratwumva ni Emmanuel urantunga narisuye kuri Norbert ariko yagiye wewe Emmanuel uratwumva uherehega Emmanuel
ndi mu Burundi mu ntara ya Makamba mu manuka bw'igihugu cyo Burundi
mu ntara ya Makamba havugwa make mu ntara ya Makamba
ko muna Makamba byo rero turabona mu minsi nuko imigeti munyonga yakamye kupiza bagishi ryaka ikamye kare kandi kare bakavura kaguye mugabo imyonga kabise kwira kama haramati make cyane rwose
imyonga iri kikamishwa niki
hawuti kwari izuba ryaka ari ryinshi cyane kandi amazi agakora cyane mu kuvomera usanga imyonga yakamye
hanyuma none hariho ico muri komuna bikora ko ubuyobozi biko burabikora ko
bo ubuyobozi sinda ni turati weta neza ariko bariko barakora uko bashoboye nk'umyonga imwe cyane cyane ku myonga imyonga bya leta bagira icyo bakoze kugira ngo amati akuma aboneka cyane
be yuvuze ngo imyonga ikama ni nka yose ni gice kimwe niki
bo gero uvuga nkaho merereye nk'urudi rwa buyedi amazi yakabanutse cyane hari utundi twonga duto usanga ata amazi akirimo kabisa hama ikindi nagomba gushishiriza
yego
ku makuru yavutswe y'umuyaga w'imvura y'umuyaga wakuye muri Amerika ejo hahise
ugahitana abantu babiri
ukahitana abantu babiri hamwe n'ibintu n'amahinguro n'ingendo z'indege zahagaze amahinguro watakoze birababake kabisa kugihugu nka kirya rero boraba bakaza baraduhaye ubuzi nka cyenda afite aka pasiporo nabuze niyo wenda akajyana nabuze ngene ingene
ushaka abantu ushaka akazi ko guhagarika ibihuhusi muri Amerika
oya kugera gukora kugira ndawe ko ndonka nayo umukate
Emmanuel sindagutwenze nubwire ngo niko ingene ubivuze ewe reka tukwifuriza amahirwe yo kuzoshika kuri ibyo bintu biciye mu nzira bicamo sibyo
murama mumvugire agapasonda gafise
ubwo uvugize ku iradiyo ijwi rya Amerika ntabwo dushobora mugabo uraraba uce mu nzira byemewe navyo hari inzira nyinshi zitandukanye urazi ko mwaka utashe harabaho y'amatombora bita green cards kandi bama bababwiye ku ijwi rya Amerika ingene bigenda kugira ngo ushobore kugerageza amahirwe yawe uragerageza bice muri ayo mahirwe hama ucukora muri ico gisata co guhagarika ibihuzi ushaka kuramo sivyo
agerageje cyarase
ukugumugerageza
sawa murakoze hari kwa makuru nyene gusabira babaje kabisa
oya nivyo kubabazaho birababaje
yego
nuko rero ugira umunsi mwiza
murakoze namwe gatike
yego urakoze twese na Thierry kuri ndi murongo wa telefone Thierry ikaze ku juge America no muri muri isanga
yego
namahoro uherehe gatike
Jo mirereye murumonge.
Muri quartier Kanyenkoko mu Rumonge. Havugwa maki quartier Kanyenkoko ya Rumonge.
Murumonge ni sakwe akayaga ni sakwe kintu nuko ibintu bya drive tubona byarazinze cyane. Nikindi tutabona neza n'ikintu bita igitoro.
Igitoro nagira cyarakemuwe ngaho mu Rumonge. Ikibazo cy'igitoro.
Zatayo kwenye kwa pari kwe hatuwe kwa ya dukasambedu kwa rakaziko ubo ya rayu watu wa rayu uko mbiga itawonika kubira tajitoro gihari kwe
hanyuma bitabi ingaru kazi wone keza hagu finga humu rumonge ndazi kwa koregua urudanda za guenshi tuenchane kama mesa menshi ava murumonge niyo uburundi bukoresha ingaruka zibonekeza za hagufi na hagufi niza
n'abarebye cyane cyane babuze igitara kenshi bikunze kugora cyane cyane abashoferi ndetse na twebwe bihugu bigoranye deplacement nshya zituzimba cyane.
Abategetsi mubabwiye icyo kibazo bavuga ngo abategetsi mubabwiye icyo kibazo bakivuga kwiki
ikibazo nk'ikibazo cy'igitaro turabona ko n'abane bakitwararika kuko rimwe rimwe hariho sitasiyo gikunze kukironka bakahashyira ku murongo nyine bakakibaha neza icyo tubona ni uko abategetsi baho bariko baratwitaho kuyeretse ntaratahura neza.
Kurakoze kudusangiza ayo makuru avugwa ngaho mu kanyenkoko muri Rumonge. Kugira umunsi mwiza. Turafise na Roger ku yundi murongo wa telefone. Roger ikaze ku ijwi ry'Amerika hano muri Isanga.
Yego murakoze cyane.
Nawe uherere ga Roger.
Yewe ndi mu ntara ya Ngozi komine Ngozi zone mipfu.
Yego aho Ngozi havugwa make.
Ayi Ngozi umutekano uriho ariko kubijyanye n'ibyimburwa nyine twebwe dusuma nyine nk'ubu yaraduze igiciro rwose.
Cyavuye kurangahe ibyahe mu kingo kingana gute rija kurangahe?
Nk'ibintu by'ibifungurwa dufate nk'ibiharage nk'ubu urabona ko twari tubyejeje ariko ubu turiko turabigura bitatu.
Kera byagugwa ngahe?
Kera twabigura icyamunani bibiri gutya ntibyarenga kwiyobeye.
Ni ibiharage by'ubwoko bwose hariho urazi ko hariho ibiharage by'ubwoko bwinshi.
Yego birarutse nibeye hariho ibiba bivanze ibizimbye cyane nibyo bitwa ibijone. Nibyo bizimbye rwose be n'ibyitwa makake.
None jone ubigeze kurangaha?
Jone ubu ni ibihumbi bine. Yego
ibihumbi bine. Hanyuma za Kirundo nayo?
Kirundo ni ibihumbi bitatu. Yego
kumenga Kirundo Ngozi yahora iri mu ntara y'imbura ibiharage byinshi none ga
yapfanye n'ukuntu nyine ubuzima bugenda burahinduka. Wowe urabona twebwe ino Ingozi wacu nkaho mperereye abanyakayanza baza kuri minari benshi rwose cyane. Ugasanga nyine bimbura umwimbi wawujyana mu Kayanza ugasanga nyine biciye bibura. Egombe
ariko umwimbi wowo usibye ivyo vy'abandi baza kurima ngaho no gutwara imyimbu y'abandi ibirere bibamereye neza ntahindagurika ry'ibihe riri inyuma igihishije inyuma y'ivyo
ihindagurika ryarabaye kubera imvura yacitse hakiri kare. Yacitse hakiri kare hariho ibyanse kubera imvura yacitse hakiri kare.
Umugambi wo gushyiraho ibigega ku rwego rw'amakomune nawo hari icyo uri kurafasha muri mu kuziganya uyu mwimbu no kugabanura ibiciro nimba ukihari?
Uriho nyine umugambi nyine hariho abaturanka nyine bagashaka tujyana ku makoperative kubitsayo kugira nyine mu nyuma dufate nk'ubu twimirije iteragira umuntu azosobore kuronka akabuto kugira abikiringe no kuyiba nyine abasuma ntibabyibe no mu nzu.
Kurakoze kudusangiza ibivugwa mu gisata cy'uburimyi ngaho Ingozi.
Yego nanjye murakoze kuntelefona n'ubwa mbere mvugiye ku ijwi ry'Amerika.
Hari habuze iki wahora utumvikira akanimero?
Urumva kubera ipira ry'iterefone ryari ryaramfanye ubure nayo nashoboye kuronka akandi kabatire nyine nagiye ko mbona mwaduhaye umurongo nca mvuga ati sino genda ntavugiyeko. Ego
urumva byagenze neza ko ako gapire kakize hama natwe tugaca tugutora?
Nukuri ndaryohewe rwose cyane.
Natwe turishimye kukwakira ku nshuro ya mbere ku ijwi ry'Amerika.
Ego ndaramukije abantu bo hanze bo babanzi nkabitwa abafarasine bose ndabaramukije ndazinda nkeka banyuma. Ego.
Ego utuma kwa Francine burashitse.
Ego murakoze.
Ari mucahe gihugu kugira ngo aze kwimenya ntuhavuba nka babandi bavugira muri rusange.
Ari ahantu bitwa mu Mozambique. Ego.
Nuko gira umunsi mwiza rero ingozi.
Ego namwe murakoze mugira umugoroba mwiza.
Urakoze ego. Ego twese na Blender. Alois ni Blender. Blender ikaze kujuga Amerika. None ko Blender umenga ni zina ry'abakobwa naniteze ko ngiye kuronka umufaso n'icanga umwigeme mu kiganiro. Uri umusore yitwa Blender canke nibyo witazira?
Brendan Eric.
Blendan. Ego uherega Blendan. Nari nakwise Blendan n'iyo nari bari bambari uherere he?
Ndi mu Rwanda. Nkarere ka Nyagatare. Ndiye mu ntara y'Iburasirazuba. Murenge wa Matimba. Rero nange nibwo bwa mbere ngiye kuvugira ku ijwi ry'Amerika.
Turishimye kukwakira ku nshuro ya mbere, biraturyohera iyo hariho abo twakiriye ku nshuro ya mbere muri kino kiganiro.
Nange ndishimye.
Yego. Nuko rero amakuru tuzaniye n'ayahe ku nshuro ya mbere uvugiye ku ijwi ry'Amerika?
Tuvuga na rimwe y'Iburasirazuba. Intara y'Iburasirazuba. Ahantu haba izuba byinshi ngo muri icyo gihe ariko ndashimira icya mbere ndaje gushimana ubuyobozi bwacu kuri ya Repubulika urabona ni igihe cy'izuba cyangwa se ariko ndashima nk'ubu ngubu ahantu turi ni ahantu hari izuba ryinshi nta mazi yahabaga abaturage kugira ngo abaturage bajye kubona amazi byari bigoye ariko ubu ndashima yuko ubuyobozi yagikemuye abaturage barabona amazi meza ntibakivuma amazi y'ibishanga ntibakivuma amazi ariko ubu bakoresha amazi ya robine ni ukuri urabona ko ari ibintu byiza kandi bishimishije.
Ni muri ako karere kose uherereyemo cyangwa uvugiye umuhana wawe gusa?
Ni karere ka Nyagatare umurenge wa Makimba.
Urakoze rero ugira umunsi mwiza.
Ego.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda turacasigaranye iminota 18 yo kwakira abakunzi b'ijwi ry'Amerika hose baherereye kugira ngo mushobore kudusangiza amakuru avugwa aho muherereye ico muvuga kuri twabatangarije ha misata vya politike ivyindagurika y'ibihe ivy'ubutunzi gisata icacho cose mipfuza kugira ico muvuze ko akanyani gwanyu ni kwijwi ry'Amerika muri isanga.
You already know. Today I have a plan. My time. I'm born, I guess. Got
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacari muri isanga twase yundi ku murongo wa telefone ikaze ku Ijwi Amerika.
Ego alon
Leonidas uherere he?
Sa
uherere ga Leonida?
Mereleye ikanya ku mutumba w'insanga ku komine Mahega province Kirundo
mu Kirundo mu Kirundo havugwa make.
Eh ayo cyo ku mutu makuru abamereye ndasimbona.
Mhm.
Ya shano kuvuka imbaga ahantu rwose uheshe hari induru baragwana.
Mhm.
Bagakomeretsanya.
Mhm.
Rero kuguma nyine ubutungane bwo kuma batunganiza baguma nyine bahukana gusanga nyine ari nyine ari kubera ibihe byinshi n'ibizuba.
Mhm.
Yego gusanye me muga kwa kundi bahora bicana ubyaragaraga abantu mu gukire gukongera kubyuka baguma bakomeretsanya
bagakomeretsanya bapfa amatati ashingiye kuki ahanyine Kirundo yigeze kuza imbere mu zivugwamo mu narazivugwamo amatati ashingiye ku matongo unyico bapfa ahanyine ni gike
na nene bapfa ku bintu bino usanga nk'abagabo bagenda guhinga abandi bagore gusanga nyuma bayitwa abandi bakapfa nyine ibintu by'amatorongo. Yego ikindi amakuru n'ahantu bavuga amara no ikintu kigura amafaranga $500 gito kandi na mazi tuyakuzakorera bari batwemereye ko hasi duha amazi ngari iwacu kuri mutumba
ikibido mugura amazi
ibyo tuzinda kuyigura nyine amazi adakura kuri
hamama amazi mukayagurira ndega Leonida
tuyatuma nk'abakozi tuzavoma ku makinga tukabagurira nyine amafaranga twose abamwebwe mubona kure mushika kure ko mutugira amazi batwemereye bakazayaduha naho ubundi ndabona
mugabo n'ubuje sindatomokegwa neza urantunga nimba rije ntavyumvise neza nubwo amazi muyagurira he ninde abadandazako
abantu n'amakinga abantu bayavoma mu temba bakayavugana ku mahoro abandi bakayavuga mu makuru makinga zayazijanye tugasha tuyabagurira.
Uburongozi bwa Kirundo burabizi uburongozi bw'intara uherereyemo burabizi commune
bari barabitubwiye ko bazatuzanira ni ku mutumba w'ikanya ngo niho nkerereye
babibemereye ryari
haraheze umwaka n'igice batwemere ko bazatuzanira amazi. Yego
mwishuje inyuma y'umwaka n'igice bababwira iki?
Nashobora gutangariza yuko kindi kibazo naco ino natwe ibidandazwa bya duke yaraduze uravye ibiharage byaraduze cyane kubwishye. Aho kiro cy'ibiharage cyo ku 2025 twabura tubigura ku 2000 cyamo nane bishye cyangwa se nyine gucyo
ibyo biharage bya 2025 ni Kirundo ninde?
Bya Kirundo ari byo bitwa rufuta amadeni n'amajone
jone igugwa ngahe
ibihumbi bitatu na tanu.
Hariho uwatubwiye iki kibazo mu ntara ya Ngozi aherereyemo ni Thierry avuga ko ahanini bo bivano kuba nyakayanza baza kurangura mu Kirundo bakabatwara umwimbu namwe mu Kirundo biva kuki kuki ibiharage biduga kandi mu vyirimira habaye ikibazo cyane
kibazo cyahaye ihindagurika ry'ibihe ryabaye kuko ntitwarose umwimbu ukwiye ego n'ibidandazwa byinshi amamesa yaraduzeho usanga ikiguhumi cyose cy'igihumbi cyenda na atanu sora cy'igihumbi bitandatu ego hari ibintu byasize byinshi cyane n'ibinyobwa bya Burarudi biheruka kuduga
ibinyobwa bya Burarudi ho ni ku butaka bwose bw'u Burundi akabaza ahubwo murabironka cyaraduze murabironka nk'ibujumbura ndazi ko aba ariko barakora imanza bitariko biraborohera kubera bataronka ivyo binyobwa bitandukanye mwebwe ngaho murabironka muri Kirundo
none hama najyanda babaze cyakiganiro cyo gutasha inshuti n'abagenzi kuko ntaherutse kucumva
ugizwa kabira bimba DJ muri kino kiganiro muri isanga umutwara kino gisata ndaza kumushikiriza ubutumwa bwanyu ko muyifuza ko kigaruka
nukuri mwe wamudufashije aho inshuti n'abagenzi bari kure baca bakumva ko twatahije ndi ko mwampa nk'abantu babiri kugira ngo ndabaramutse
wihuta mu gihugu gisahira
yego mbanje kuba mutaramamazengeni ari muhira n'abana banje na mabukwe ari mu kukarada bufite mu Kirundo na data bukwe yego nukuri ndabashimiye kutujyama ikaba kuba mwatwakiriye kandi ndabakunda cyane murakoze
urakoze cyane Leonidas kiri umunsi mwiza ngaho mu Kirundo
yego murakoze nyakubahwa
yego tuje twakira na James James ikaze kujya Amerika no muri isanga
murakoze
werega James
andi ikakuma mu nkambi ikakuma muri Turkana account niho
muri Kenya
muri Kenya
havugwa maki mu yo kambi ya kakuma iri mu zinini kandi za mbere ngaho muri ako karere
ni kambi nini ndi mu gace bitakalobaye gusa ibintu tubona tuvuga ino gusa kwiduzwa ry'ibiciro by'ifungurwa kandi yewe nikaba yaragabanije n'agafasha twara turonka kuri umwe yaburaho 2000 mugabo bubagize ku 2600 kandi uraze n'ibidandaje mu makino gihe kubera bavanga biva ku bitoro iduga ry'ibiciro byaragize gose
ibihumbi
aho usanga kare aho usanga kare nk'ikiro kijya kimwe cy'ubufu cyagurwa ijana mugubu ugasanga bigurisha ijana n'ibiri cyangwa ijana cumi ibintu byaraduze rwose kandi yewe n'agafashanyo yo dufashishwa yaragapunguje
none ibyo bihumbi bibiri babaha bavanye ku bihumbi bibiri bagashyira ku 2600 biherekezwa n'iki hari utundi dufashanyo duherekeza ibyo bihumbi bibiri
oya tena kandi gafashanyo na kamwe baduhayo 2600 akaba akakubwira ko ariyo uzosumisha ukwezi kose
atana nta bufu ntaki
oya yani nta kindi n'ikintu na kimwe baguha atari ku gafashanyo nako nyine kaza inyuma y'ukwezi nyine mwagiye gusinga mugafingiye abantu bacu barungikira
2600 ni ku muntu umwe umwe si ku muryango
ndoya ni ku muntu umwe umwe
hama 2600 kigura iki ugiye mu isoko ushobora kugura ibingana gute
ugiye mu isoko ushobora kugura ikiro cy'ubufu kigura ijana n'ibiri urumva ikiro cy'ibiharage kiri kigura amajana abiri hama inani isukari yo yaraduze rwose ubu nta muntu akigura isukari iraduze rwose iri ku ijana 60 urumva ibintu birazimbye ushobora kugura nk'ibiro nka bingahe nk'ibiro nka bine by'ubufu hamwe n'ikiro kimwe cy'ibiharage akadumu k'amavuta nako kagurwa 1200 urumva ko ibintu biduze rwose umuntu arongo 16
RCR yaravuze impamvu yagabanuye agafashanyo kabo nko muri Tanzania hoho leta bice mu nkuru mumenyesha makuru wacu ariyo James Jovin yaratubwiye ko leta ya Tanzania yavuze ko ataburyo igifise bwo gushobora kubandanya ifashe muzi nkuko vyahora mwebwe namwe igihugu ca Kenya kirababazwa muri ngaho hamwe na RCR ishami rya ONU ribitaho nk'impunzi bababwira iki ni kuki bagabanije hanyuma ejo hanyu byifashe gute bazo ni byo bagabanije mu kurindira mbwa bazosura kongereza
nkuvuga tubaje batubwira ati ngo ni impunzi zabaye nyinshi ariko barakira zikiri muri reception niho gafashanyo kaca kimukira andi bari batubwiye tuko bagomba gutangura guhungura atagafashanyo kazogabanya ku buryo abazatangura guhungura ari bibazo bakongerezwa mu gubu ntibarashira guhungura rero ubu ntituzi gituma agafashanyo kagabanyijwe n'abandiwe gose
kwihangana urakoze kandi ubwire umunsi mwiza mu ikambi ya Kakuma turamukirize abari bose
ego kweri bibarabara musana bandi ha mu byo kwa bimuturonde atubwira makuru mashisha ko twashirwa ni binsanganye ne bitatworeza kugira dusanze turi impunzi ko twino nta sabu ni turonka usanga nkuba ariyo bita ngo ATM isanga imara nka mezi nkane atanu taronka gasabu ni kandi kumva sanga isabu ni baguha amafaranga ijana azo kumaza ayo mezi yose tararonka nkuba ni kuva mu kwa gatatu ni turakaronka utimo tugitugwa twinje tugenda bitya mukumu nani rona ko amatariki yamaze kugera kuri dollar ngo kuva mu kwa gatatu
mbe ico 2600 mu madollar yaba ari nkangara
2600 mu madollar sanga ari nka madollar 10 sanga nka madollar 10 ko nyene
no kugira umunsi mwiza kandi wihangane abari ngaho onye muri Kakuma ubatura mu kizi ijuru rya Amerika twase ku mutima
Sasa mlagize neza mlakoze
Duje twa kena uniswa kuyundi mnungu wa telefoni uniswa kikaze kujugi Amerika
Ego mlakoze kuni kaze na njendo wa shimi
Uchubanu wa nyuma twa kiri ye uherega uniswa
Ni uniswa ngenda kumana merere ye mwutana kumine mhinga kayove ni zone mgondo
Mwini mhinga kayove mvuge wiki
muri mpinga kayobe novuga yuko ahanini ibintu bituraje ishinga usanga ari iduzwa ry'ibiciro n'ibinyobwa bya Brawdi bitakiboneka ahanini ego
ariko mugira ngo
kandi n'ibi twari ko tuvuga nyine kuri ibi by'ibiciro ugasanga nk'aha isima yaduze naho ni no mu bihe byo kubaka kenshi no usanga turi ko twubaka mu bihe byinshi ibyo byose usanga ari ibintu usanga bituma ubuzima bw'abanyagihugu bucya butera busa n'ubuzimba ego
iyo tuvuga ibi ibyaduze nawe no mu rutana ndabona hegereranye na sesumongira isukari ntiri mu bibahangayikishije
isukari novuga yuko abajeje intwaro baragerageza kuyitanga bakayiha bajya bagenewe kuza barayitanga umuntu akazaragenda kugura novuga yuko iboneka buke buke mugabo si ku rugero rushimishije mugabo novuga yuko twese kivugisha ugereranije n'ahandi ego
hanyuma kajambo ubwira abategetsi bashobora kuba ariko barumviriza ijwi rya Amerika ko ari wewe dusozere ko ikiganiro kandi menshi mwagarutse kuri ico kibazo naka wihuta
bono ishobora gutera akamu abategetsi bakaraba ibi biciro biguma biduga buri mwanya yuko bogerageza kugira abene gihugu nabo nyene barabe ukuntu bobaho kuko ibiciro uko biduga niko bibana dusanga ubuzima bw'abanyagihugu buri ko buragorana urumva boraba bakagerageza ku biciro bimwe bimwe biriko biraduga bigasubira hasi kugira abene gihugu bashobore kubaho neza
kurakoze rero ugira umunsi mwiza ngaho onye mu rutana ntinga kayove uturamukiriza abaho bose
ego sawa namwe muragize neza no hanyuma muzoze muradutera kama tubabwira uko ubuzima bumeze
ego nuko njuti bakunze akabaye nonga haduceye dusozera ikiganiro muri sanga cuno munsi niganiro mwumvise twari twahaye akanya abatwumviriza bahererya nino ngo badusangize amakuru ahanini bavuze ku byiduga ry'ibiciro haba mu Rwanda canke mu Burundi hamwe n'ibinyobwa bitandukanye bitariko biraboneka kuri micro yari Diane ni nahazure kanshimire muhinga bw'ivyuma Louise Bigirimana yegeranije amajwi bari kumwe na ingenieur Cornelius kwizina rya bagenzi bacu tubikebanuye tuyifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose ahanje turaba turi kumwe saa 12 ku makuru azo bagezeho mu karere k'ibiyaga bigari mu kurindira mbandanye kuryoherwa n'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye.